Afrika kuza guhiganwa ku kintu cy'imibare turahura twese ni iganwa ryagenze neza twigiyemo byinshi tukavuga yuko ryagenze neza ku Burundi ni ryagenze neza cyane kubera ntitwarose ubushimwe ari ku nshuro yacu rya mbere turabyishimiye aho twageze turahashima ni irushanwa ritabaye ryoroshe nk'abatangura ariko twarabyigiyemo byinshi nibaza yuko ari experience yatwigishije byinshi.
Ni mwiza kuba mwari muri Kigali muhura n'ibihugu bitandukanye abana barenga 200 bavuye mu bihugu bitandukanye muri iryo rushanwa nk'abarundi ishema wumva gufite ryo kuba uhari nk'umurundi kazi niri
narumva ryohewe bwa mbere kubona n'abarimwe muri abo batanu baseruka igihugu ajya guseruka igihugu n'ikintu gikomeye kuba naratowemo nk'abamo byaranjyoheye cyane ni kintu cya mbere cyanjyoheye gushika muri mu Rwanda tugatwara idarapo y'Uburundi tukayiserukira twarajyohewe rwose rwose cyane nk'Abarundi.
Kuba uri n'umurundi kazi kuba uri umukobwa ukaba ukunda imibare kenshi na kenshi hari igihe bavuga ngo imibare ni y'abahungu wowe imibare wayikunze ute wayi byagenze bite kugira ngo wumve ko imibare ari ikintu kikorohera gukora uwagikundishijwe nande
icyo kintu mvuze nico ni n'umurundi kazi n'akantu katoshe kumva abayemo abakobwa baserukira muri mu Burundi bakunda imibare ego jewe imibare ariyo biharuro narayikunze kuva nkiri muto cyangwa mu yandi mashuri yari kur inyorohera indyohera kwanda narakunda ikintu kinyocupa esprit kisaba kwiyumvira urumva sinavuga ngo n'umuntu yayinkundishije narayikunda nicyo cigwa naronkamo amanota menshi nabitora nagerageza gukora nkagitahura nasanze nagikunze uko mbona kuja muri iryo higanwa.
Ni irihe somo wavanyemo n'iki cyatumye kugashimwe mutagatahana mu Burundi?
Isomo nakuyemo ni uko hariho ibihugu by'Abarabu za Algeria, Maroc cyangwa ibindi bafise nivo nini kandi bafisemo uburambe muri ivyo bintu vya pamo bafise nivo nini y'ibiharuro kuri twe bw'Uburundi. Somo nakuyemo nuko twogira twoja hamwe tugakomeza ico kintu kwa warasanga nko mu bindi bihugu bafise ishamwe ifata umugongo abana bajya gukora iryo higanwa bakunda imibare bakora amakompetisiyo y'imibare ugasanga ari amashirahamwe abafasha abigisha abaforma ugasanga mu Burundi ntitwarose formasiyo nyinshi uko twari tuziye tubikeneye n'irya mbere ariko kubwo ivyo bindi bihugu vyaba bifise mu burambe bigafita n'amaformasiyo igirisha abana babo byatumye tubona ko mu Burundi hakenewe kuba akurebe cyangwa ikintu gifata umugongo abakunzi bakunda ibiharuro ikabafasha rikabategura kuja muri iryo higanwa.
None ni mwiza uri muri classe terminale uri mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye uritegura kujya muri kaminuza umwaka utaha mbese nujya muri kaminuza watubwira icyo uziga uziga imibare gahunda zawe zimeze gute mu myaka y'amashuri iri imbere?
Ego nk'uko mubivuze ndi mu ishuri ereza ubijyanye na universite ndakunda imibare kandi nkakunda nk'ikintu cyitwa tekinoloji mu vyo mbona ubu nashaka kwiga siyanse ya tekinoloji ni vyo mbona nkunda. Ego
Sephora ni mwiza ukomotse mu irushanwa Olympiade Panafricaine de Mathematique ryaberaga i Kigali mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabashimiye kubona mwatumiye mukanyemerera nkaza.
Urakoze cyane kandi nkwifurije amasomo meza nusubira ku ishuri.
Ego.